radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no munsi ni tariki 22 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2018 muri studio Indwi muri Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Amahoro neza bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka ku bibazo by'ubuzima bwabo amagara n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo muri iki gihe no muri kazoza. Uno munsi mu kiganiro cyacu turaganira ku kiganiro canke icyo twokwita icigwa twatanguye ku mateka n'insiguro y'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Mu ndwi ziheze twaraganiriye cyane cyane ku mateka yaryo bituma ugwaruka rutari ruke rubona ko hari byinshi rutari ruzi ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi bifuza kumenya byinshi abandi nabo basanga hari ibyo twoba tutashitse ko kumbure kubera akanya kabaye gato. Rero batari bake badusabye ko twobandanya icyo kiyago gihambaye ku mateka y'igihugu cy'u Burundi n'ikibiranga biciye mu ibendera ririho muri iki gihe. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Nimero ni ya indiye nyene mutwakure ko ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1 muyiduhamagare ko turabahamagara mutwakure turabahamagara canke mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu address ni VOA radio yacu. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu ndwi ziheze twaraganiriye cyane cyane ku mateka y'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi bituma ugwaruka rutari ruke rubona ko hari byinshi rutari ruzi ku ibendera ry'igihugu cyarwo bifuza kumenya ibindi byinshi abandi nabo basanga hari ibyo twoba tutashitse ko kumbure kubera akanya kabaye gato. Rero batari bake badusabye ko twobandanya icyo kiyago gihambaye ku mateka y'igihugu cy'u Burundi n'ibikiranga biciye mu ibendera ririho muri iki gihe. Uno munsi rero tugiye gufata uwundi mwanya tugaruke kuri icyo kibazo cerekeye ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Twongeye kubatumirira umushinga ntahe yitwa Patrice Ntafatiro avuka mu ntara ya Gitega igiheta akaba aba muri Canada muri iki gihe. Yarakoze ubushakashatsi butari bike kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi harimo no kubijanye n'ikimenyetso ndangagihugu vy'igihugu. Umushinga ntahe Ntafatiro harabandanya atwiganira ivyo yakuye mu bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu ku ibendera ry'igihugu. Mu kiganiro rero twaganiriye mu mushinga ntahe Patrice Ntafatiro yari umutumire wacu yarashikirije kubikwiye kubyo babona ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosorwa kuko yashikirije ko harimo ikosa ry'uko inyenyeri zirimwo zicuritse. Uno munsi rero twabatumiriye kandi umushinga ntahe Zeno Nicayenzi ni umushinga ntahe yatiwe yarorongoye umuhari w'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka wa 1959 gushika muri 1961. Yarabaye kandi umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva mu mwaka wa 1961 gushika muri 1963. Kuitari kimwe z'ukwezi kwindwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri aho igihugu cyikukira yari umumenyeshamakuru umwe rudenda mu gihugu uwo munsi yashikirije ibyariko biraba mu gihugu yashikirije amakuru mu kirundi no mu gifaransa uwo munsi yashikirije ijambo avuga ati idarapo ry'ababirigi riramanutse idarapo ry'u Burundi riraduze nibo batumire rero bacu mu gihe kikiganiro cerekeye kahise n'amateka kumbure n'ibindi byinshi kubendera y'igihugu cy'u Burundi turabararitse rero mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuvyo kumbure tutoba twarashize ko mu kiganiro giherutse n'ibindi byinshi abatumire bacu bagiye kudufasha ko nimero ni yayindi nyene ni 1 202 4 4 1 9 93 1 kaze rero mwese twakiriye abatumire bacu mushinga ntahe Zeno ni cyayenzi turabana mu kije tubahaye kaze mu kiganiro muri sanga
amahoro neza
murakoze cyane kwita babo no butumire bw'ikiganiro muri sanga
ego cyane murakoze
namwe mushinga ntahe Patrice ntafatiro turabashimiye cyane kongera gufata kano kanya ko kuganira natwe nuko dufasha kubijyanye n'ibendera ry'igihugu
ndabahaye mwaramutse kandi ngende bakengurukiye
kumbure duhere ku mushinga ntahe Zenoni Chayenzi mwarakurikiranye ikiganiro giheruka aho twaganira byinshi ku bijyanye na kahise k'igihugu twahereye cyane cyane ku ibendera dufise muri iki gihe twaravuze cyane ku bijyanye n'inyenyeri zirimo nuko zicuritse mushinga naye ntafatira yadufasha kukumva bimwe muri mu bijyanye na kahise k'ingene ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ryabayeho mwotangura mugashikiriza bimwe mu byo twoganira ko navyo nyene bihambaye kuri kahise k'ibendera ry'igihugu mubona twoba tutashitse ko canke navyo nyene bihambaye kugira ngo ugwaruka rumenye kahise kayo
ego cyane murakoze rwose kandi ndaramukije umushinga ntaye Patrice ntafatiro nagira ndamukengurukire ko yagerageje kumva ivyerekeye akahise k'idarapo ry'u Burundi antunge kandi namwe mu ntunge nkoresha ijambo idarapo ni kimwe n'ibendera ariko noshima idarapo ni hamwe bivuga kimwe noshije wenza gukoresha idarapo Patrice akoresheje ibendera ntacyo ariko je wenza gukoresha idarapo none rero ijambo rikuru rya tuzindukanye kuri iki kiganiro nuko twabanza tukihweza icyambere na mbere idarapo ry'u Burundi wagize icyiyumviro cya mbere ati harageze ko twiyumvira gushyiraho idarapo ry'igihugu ejo bundi umushinga ntaye Patrice niba namwumvise neza yavuze ati ni leta mbirigi yavuze iti mwa Barundi harageze ko mugerageza mukiyumvira mugashinga idarapo rizokwerekana u Burundi bwikuki mushinga ntaye Patrice nagira bishobotse ko baguha ijambo ukambwira ko ibyo mvuze ari byo wavuze
niko nabishikirije kandi niko nabibwiwe nabo nabajije inkuru
egome none rero jewe mbwira mbanze mpagarare ngaho kuko iryo jambo rirakomeye mu majambo akomeye ryerekeye idarapo ry'igihugu muri 59 leta mbirigi ntiyashobora kuturya kara iti mwakererewe ikangure ariko haragira ko mwikukira none muzokwikukira mutagira idarapo yoba yaradukebuye leta mbirigi muri 59 leta mbirigi ni ukuvuga abategeka u Burundi n'u Rwanda icyo gihe ntibashobora kudukebura batubwira bati tebutsa mwakererewe ejo cyanke yirya ejo muzaba mwikukiye mutagira idarapo muzaba mwakererewe oya ndi byashoboka ko badukangura kuri ico kibazo kuko muri 59 leta mbiriki umugambi wayo umugambi wa leta mbiriki muri 59 mu vyerekeye Burundi n'u Rwanda cyari gihugu kimwe ku mu mategeko yariho cyari kimwe territoire du Rwanda Burundi niko citwa ico gihe leta mbiriki ntiyifuza ko Burundi n'u Rwanda cyikukira kimwe kimwe ukwacyo leta mbiriki muri 59 yifuza ko Burundi n'u Rwanda egome byo kwikukira ariko byiyunze mu gihugu kimwe nubundi icyo gihugu kimwe cyari kuvamwo Burundi n'u Rwanda cyari guca kiyunga na Congo irya bita Congo Belge nubundi ibyo bihugu bitatu no kuvuga Burundi u Rwanda ni Congo byaca byikukira ka gihugu kimwe gifise umwami kurya kw'ibi bihugu byo muri Amerika cyangwa ka Canada Canada ni igihugu cyikuki ariko gifise umushikirangoma gusa umwami kazi wo mu Bwongereza niwe umwami kazi wa Canada ni nuko niko byari byubatse umugambi wari uwo mu 59 mu byerekeye Burundi n'u Rwanda none rero abantu bakebuye abarundi babakanguye sababiriki n'abarundi bonyine abarundi bari si bose ni abarundi bari mu nama nkuru y'igihugu nibo muri 59 mu kwezi kwa gatatu no kwa kane inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi ishashe igitega abashinga ntahe bari muri iyo nama bagize bati yemwe twakererewe abandi bikanguye muri Afrika no ku isi natwe nitwikangure tweyumvire ejo cyangwa hirya y'ejo turikukira none rero twiyumvire ingenzi darapo cy'igihugu cy'u Burundi gishasha cikukiye idarapo ryacyo ngene rizoba risa
tugerageje
aho ni muri 59 ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane bashashe igitega
yego iyo nama nkuru y'igihugu ntabaciriye mu mishinga ntahe yarakoranye iravuga yuko ikeneye ibendera ibendera bace bajira mu buhe buryo kugira ngo barironke babigenjije gute icyumviro bagize bagishikirije gute mu ngiro ninde basabye ko yori bumba yori chapa byagenze gute
aho urakagira amahoro naho nagira nshike kandi urantabaye uramfashije aho dutera imbere abo bashinga ntahe bo mu nama nkuru y'igihugu bace bavuga bati ubu turuguruye turasavye abashobora kuducapira idarapo rizoranga Burundi umunsi tuzoba twikukiye ingene rizoba rimeze ihiganwa rirugururwa abatsindiye ihiganwa bari babiri ihiganwa ry'ihiganwa yari Bisuriye do Saint-Simon uwo n'umubiri yakora mu Burundi yari mu Burundi icyo gihe yari muri aba basikura amazu architect yabananije arakora no hanyuma twikukiye arakora ibwami uwo Dusuriye do Saint-Simon niwe yatanze icyiyumviro gitomoye charja mabara atatu cyane cyane ningene yinjira namwo akibumba akaduhari rya darapo rya kera ry'u Burundi cyo ku ngoma y'umwami arya mabara atatu yerekeye arya mabara atatu iritukura n'ubu niko bikimeze n'urukundo dufitiye u Burundi
niwe
ibara rya kati gatoto ni nakazoza ku Burundi umwizero ibara rya gatatu ryera n'amahoro n'umutekano. Ivyo arabitora arabicapa hagati mu muzingi ahashira ingoma n'ishaka. Ngiryo idarapo ry'i Burundi niryo byashinzwe byadugijwe itariki ya mbere ukwezi kwa ndwi 62 umunsi twikukira.
None ntabacirimo
mu nama nkuru y'igihugu nibo baritoye sensimo araricapa.
Sensimo niwe yatsinze amahiganwa rero
y'ubu. Niwe yatsinze amahiganwa. Habaye ihiganwa ryo gucapa idarapo ry'i Burundi.
Abo
uko niko byagenze kandi ivyo biri mu cegeranyo c'inama nkuru y'igihugu y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane 1959. Nivyo nsoma sivyo nkura mu mutwe.
Ivyo birandiye.
Birimo vyose ivyo mvuze vyose birimo.
Reka duhaka ryo mushinga ndaye nafatire na washikirize kuvyo yari yagerageje kutusigurira mu kiganiro giheruka. Hari abandi kumbure bari muri iryo higanwa nabo nyene bashobye gushikiriza ibendera. Mushinga ndaye nafatire ijambo ni rwawe.
Ego ndamukije umushinga ntaye ni cyayenzi. Ndagerageza gukurikiza kwa kuvuga idarapo nkuko kugira ngo tuvuge ururimi rumwe. Aho mu ntangamarara imbere yuko ntangura gushikiriza ibyo mvuga, ngomba mvuga ikintu nama mvuga mu biganiro byose mvuga ibintu nama mvuga mu bantu bose tuganira. Ndavuga ko jewe ibyo mvuga atari inziri bidahinduka. Nama mvuga ko ibyo mvuga bishobora kuba birimo ikosa bikwiye gukosorwa. Aho rero kwari kugira ngo mbanze ndakumvishe ko ibyo noba naravuze jewe mfise imyaka 51 n'ukwezi kumwe n'umunsi tariki 2022 navuze tariki 2022 z'ukwa gatatu 37. Ibyo byaba jewe siho narindi. Ndukuvuga ko ibyo mvuga byose bijanye n'ibendera ry'Uburundi bijanye n'idarapo ry'Uburundi ari ibyo nabazize ari ibyo nabwiwe. Jewe rero aho kuri kurambye uti ni sensimo ya ricapuye jewe kuri ibyo novuga nti urabifitiye ibyemezo kandi uvuze kuri kuri abisoma muri mucegeranyo cha ntwara nte na ndamukiza 59. Nanze ndakubwiye ko jewe ndiko ndavyiyumvira kuko ndiko ndiga akahise mu mashure nize jewe narabonye ko habuze ikintu harabuze ibintu twiga bijanye n'ibimenyetso bikuru bikuru by'u Burundi muri ibyo hakabamwo idarapo ry'u Burundi. Muri icyo gihe rero jewe nto nabaza abombaza ni bande nabo nabanyegereye nabashinga ntaye bo kumutumba nabashinga ntaye biyo nize yo naciye mu giheta mu Kayanza no mu Ruyigi. Hanyuma niho nahaba rero nshika kuba nyagiheta abantu bakera bambwiye ko bari bariho mu 1959 nibo bambwira bati kujya nabisiguye ko uwitwa Mirele Kanupol n'uwitwa umuganwa atari umuganwa Rudoviko rwa Gasore baje kurundira abo bumba igishusho kijanye n'ibendera ry'u Burundi mu 1959. Bumva ko duhuriza n'imiburi ihuriza kuri uwo mwaka 1959. Aho ndakubwiye rero ko bakandi banyagiye ko ibyo rero banyagiye ni kubyumva neza ni ukuvuga ko ni Mirerekano na Rwa Gasore baje mu giheta kurondera abantu bashobora kubumba idarapo ry'u Burundi. Abo babibwiye ari uko babyumvanye uwo Mirerekano ari uko babyumvanye uwo mugana atari umugani Rudoviko Rwa Gasore bavuga ko basabwe ko Burundi bwogira ibende ibyo Burundi bwogira idarapo ry'u Burundi.
Yari muri ayo mushinga nari ntafatiro ntabaciriyeho byari iryo higanwa nyene bari bariko bararondera abantu baje muri iryo higanwa.
Byari iryo higanwa bariko bararondera kuko hari ikintu cyo kutibagirwa jewe nisubire mu gatoyi novuga nti ibyerekeye ingoma y'u Burundi abari abakuru bakuru mu ngoma y'u Burundi je ndabyumva mugabo hari ikintu dukwiye kumenya ko mu gihe tariho hari mise nationale royale niho hari novuga nti ibikuru bikuru byakoreshejwe n'abami b'u Burundi muri icyo gihe umwami yari ariho ni mwambutsa wa kane niho hari ibintu Zakaria Bando yaha yakora yabumba rero aho ambwiye ko ari raporo yabaye mu kwa gatatu no mu kwa kane je tushaka kubihakana kubera ko ntabyo niko ndasoma we niwe arikabisoma mugabo nane ndamubwira nti yewe nanze nkurikiza ibyo abakurambere banganiriye aho rero iki cyakiba nuko turaba abakurambere ibyo bikure mu mutwe cyane abakurambere byagenze gute ni kibazo umuntu aca yibaza mugabo naho bikaca bigaruka ku kintu kimwe gikomeye naho iyo nama nkuru y'igihugu yoba yarakoranye jewe ndemeza ndafite n'ibyemezo ko ibendera ry'u Burundi ryabumbwe n'uwo wa n'uwo Ndikumana wa Ndiyaha akaba yaranagize na Embleme Nationale akaba ari we na cyafite na Ruburundi amarche murakoze ndabakengurutse
mushinga nahe ni cyanzi duhereye aho nyene mwese muremeza yuko uko aya mabara rica nkuko kuntu ricapwe nibuni byari kimwe tugarutse ku mukuru wa mubirigi yitwa Saint Simon yoba kumbure yari yitiriye ico uwo mushinga nawe w'igiheta yari yarabumvye ico ni kimwe ikindi turemeranya yuko byaracapwe canke byarabumbwe kuko ni kimwe mu kintu twashimitse ko tubaza cyane mu kiganiro giheruka yuko ibendera ry'u Burundi amateka yaryo ari uko byabanjije kubumbwa ntiryacapwe mu bivuga ku iki
ubwa mbere hariho urumva icyumviro kivutse mu hagati y'abantu babiri Nyirerekano na Rwagasore mu vyerekeye idarapo ry'u Burundi rya mbere Rwagasore na Nyirerekano ntibashobora gufata icyumviro ngo bagishyire mu ngiro ngo bagende barondere umuntu aribumba arishushanya mu kuribumba ntivyakunda kuko muri 59 Rwagasore na Nyirerekano nta kintu bari bajejwe mu gihugu muri leta mu nama nkuru y'igihugu abo bombi ntibarimo Rwagasore muri 59 itariki 21 ukwezi kwa kabiri niho yashikirizwa intara ya Buyenzi yepfo Buyenzi sud yari umuganwa atwara nk'abandi baganwa kuva itariki 21 ukwezi kwa kabiri 59 Nyirerekano ico gihe muri 59 ntiyarakiri no mu nama nkuru y'igihugu yarimwo kuva 54 gushika 57 Nyirerekano yarimwo 57 aho amatora asubiriyemwo Nyirerekano baciye bamukuramwo muri 59 Nyirerekano ntiyari no mu nama nkuru y'igihugu yikorera ivyiwe kandi yari umuntu yifise yakora ivyiwe kandi yabikora neza ariko ivy'idarapo ntivyashoboka ko abijamwo cyane cyane arondera abari capa canke abari bumba none iryo darapo rya mbere ikimenyetso cya mbere byarabumbwe byaracapwe idarapo ivyo biri mu ndabibona ndiko ndabisoma ivy'idarapo ry'igihugu aho ryavuye ni mu nama nkuru y'igihugu nibo bari bashinzwe iby'igihugu n'izo vyiyumviro n'ivyabo ndetse bagize ico cyumviro kubera ko bagira bati ico cyumviro ko tugira idarapo bijana n'uko byo bidarapo by'igihugu cy'u Burundi kikukiye kwikukira kw'igihugu idarapo ry'igihugu ngibyo ibintu bijana ikindi cyiyumviro baciye bagira buno nyene itegeko nshingiro constitution y'u Burundi nayo buno nyene bacha babishinga aba imirwi iri mu nama nkuru y'igihugu bamwe bavuga bati iteka nshingiro ry'u Burundi rizobiri abandi bati nimwiyumvire itariki u Burundi buzokwikukira icyumviro cya gatatu bati igihugu cikukiye kigira idarapo idarapo rizoba risagute ibyo byiyumviro bitatu nivyo byagizwe byashizwe imbere n'inama nkuru y'igihugu mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane 59 babihera heza mu kwezi kwa cenda na cumi uwo mwaka nyine 59 niho bahera heza byose baronka icegeranyo cidarapo baronka icegeranyo c'itegeko nshingiro ry'u Burundi bagira bati n'ukwikukira dutegerezwa gushinga itariki u Burundi hazoba hageze ko bwigenga ibyo byumviro bitatu byavuye mu nama y'igihugu cy'u Burundi muri 59
birumvikana ko birumvikana ko
ibyo nibisomwa sivyo nkura mu kwanicaye mu mutwe nibisomwa nivyanditswe nivyo ndiko ndasoma aho niho byavuye kandi ibyo byakurikijwe no havuye idarapo twadugije itariki ya mbere
birumvikana ko byanditswe
birumvikana idarapo ry'u Burundi hera bari raduze riraduze hera biryo bubirigi riramanutse 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 iryo darapo ryavuye mu vyiyumviro vy'inama nkuru y'igihugu
ego birumvikana ko inama y'igihugu ishinga ntahe birumvikana ko inama nkuru y'igihugu ego yarafashe ingingo yarafashe icyo cyumviro nkuko mubivuze irabishira mu ngiro byose ibyo yari yarategekanije gukora kubijyanye n'ibendera ariko ugaruka rushaka kubaza ruti none uko kugerageza gutora ibendera ry'igihugu kugerageza gutora ico kimenyetso kiranga ukwikukira kw'igihugu ni kuki byatowe n'umubirigi nta murundi mubo bagiye barabaza bose yarafise icyumviro kirashe bari gushobora gukoresha gukorera ko ni kuki umubirigi ukibanditse byavuye mu mubirigi
ico ni kibazo urumva yabantu bashikanywe hahiganywe ba bane uwatsinze uwo mubirigi uwundi tuvuge yari muri babiri banyuma bahiswemo yari umuganwa barusasiyeko icyumviro kiwe cyari cyiza ariko basanga amabara yashizemo ni menshi yogora gucapa yogora kugira icyumviro gitomoye n'amabara menshi byogora ko abantu babifata mu mutwe bati rero twifuza ko idarapo ry'igihugu byorangwa n'iritukura n'icyakatsi gatoto n'iryera kubera ko dukeneye gukunda igihugu kwizera mu mahoro ibyo byumviro bitatu birakwiye ayandi mabara yoza amera nk'aya atatomora neza ibyo bintu bitatu bahitamwo iryo nihiganwa yego niko ryatsindiye umunyamahanga ariko yashize mu ngiro ivyiyumviro vy'inama nkuru y'igihugu
yego turaza gufata akanya yego murakoze cyane turaza gufata akanya tuvuge ku ibendera dufise uno munsi n'ukuntu ripanze n'ivyo risigura ariko mbere yaho reka nongere impaka ryo mushinga nahe ntafatiro agaruke kuko kuntu we hariho ayandi mateka abona yuko atari mu byanditswe by'igihugu mushinga nayo ntafatire waravuze yuko hari umushinga nayo w'igiheta yabumbye iryo bendera akaba no muri ayo mahiganwa kumbure ni kuki none twumva umengo hariho ukuntu hariho igice cy'amateka coba kumbure cyaranyegejwe canke cyarafuswe ni kubera iki
ndabakengurukiye gose nyine nkengurutse nguko je numva tuvuga bimwe na nicayenzi gusa nuko tutabishyira ahantu hamwe twese turemeza ko habaye higanwa nanze waravuga ko habaye higanwa nanze ndavuga ko habaye higanwa cyaba 59 nanze cyabaye ibyo mvuga ibyo natohoje byabaye 59 ibyo nibyo ahari akariganga muhogo nuko ari uwo mubiri Saint Simon yari chapuye nanje nkavuga ko byabumbwe jewe ngomba mbanze mve mu 1959 nze uno munsi mu 2018 jewe ntafatira Patrice ndaremesha ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi mba ngahi utawa n'ubundi utawa mugabo hariho urunani rw'abamenyesha makuru hari no harimo no witwa yita Kavuyo acekirira wenyene akavuga ko ari wakitegura kandi akagitunganya cyo kwaravuganya ari ku kibuga cy'indege cyo muri Afrika y'Epfo ndamubwira nti ibyo bintu babireka mugabo yarabibandanije ubwo nije ntafatira Patrice uno mwaka ikiganiro ndiko ndagikora mugabo kumbure umuntu afise izindi byiyumviro umuntu afise yindi ngiro acabona ko ibyo bintu byo byitirira ndagabutse 1959 rero jewe mvuga ko iryo bendera ryabumbwe na Ndikumana wa Ndoyaha ni umuntu mutoyi gose arashobora kuba yakoze ibintu bivuye mu nama nkuru y'igihugu mugabo kuburyo jiwe ntazi ugasanga ibintu bimwe bimwe biriko biranyerera ugasanga byitiriwe ubundi muntu aho igituma jiwe ndabivuga nkuko none ko hariho umuganwa barusashiye ko yahiganywe muri abantu bane none ko atana kimwe yavuze kagiye urumva ko yararimwo none ni kubera iki ibyo bintu nk'ubuzi byibendera by'ubunyene byijubu 2018 ari kubera jewe nagize nti oya jewe ndakwiye kurara ikintu nukora kugira ngo ibintu bimenywe kugira ngo ibintu bivugwe hanyuma je nkabana nari bajije abantu kubera ndafite n'ibindi byinshi byo babwira nzi nabaje nagenda baza abantu aho mugabo bikaba bije uno munsi je nkavuga nti ikiza bugiye abantu ariko baganira hava mu kintu gikomeye jewe ko mvuga ibyo nkavuga ibyo kwa Ndikumana wa Ndoyaha ubundi akavuga sensimo harakwiye rero itohozwa rikwiye neza igihugu cy'u Burundi kikirondera kuko turabikeneye ugaruka burabikeneye kuko urumva hari ibintu bibiri mu guherahiza ngo mvuge ikindi kintu jewe naravuze ko ibyo navuze nibyo navuze ko nabirondeye mu bitabo ndabibaza n'abantu bavuga ko umwami wa mbere w'u Burundi yari umuhutu ariko uno munsi jewe narumvise ikiganiro cyaciye ku iradiyo ntagomba kuvuga bavuga ko uwo mwami wa mbere atari umuhutu ahubwo yari umuhima urantegereye ni ukuvuga ibintu by'u Burundi haje ikintu hamuhaca havuga ikindi kintu nk'uko umengo ni uguhiganwa nk'uko umengo ibi bintu bibaye ibyo kwanaka umengo hari wundi muntu aba umengo ararenganyijwe mugabo kuri ibyo byo nkavuga nti byiza ko menye ibyo bindi bintu byo kwa sensimo ntabyo narinzi nosaba gusaba umugenzi wanjye ariko turavugana bicaye ndiko bishobotse kwa ugatabo yo kandi ubikira n'ukuri nkari nka iposita nkakisomera hanyuma nkabimenya neza gusumba byo hariyo niho nagomba guhereza murakoze
ndabakengurukirabyumvikana ko kino kiganiro cokenare nk'amasaha atatu anatane kugira ngo dutature byose tubishyire ahabona byose ugaruka kumbure rubgerageze kukumva neza ariko birahambaye n'ibintu nanje ku bwanje navukiye mu gihugu cy'u Burundi biraneza kumenya bimwe na bimwe kumenya aho nshobora guhera kumenya kahise cy'igihugu ariko tugerageje kuja imbere gato n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ntimugira amakenga turabaha karyo mushikize ibibazo n'ivyumviro ariko ndashaka tubanze tuvuge ku idarapo dufise uno munsi nico risigura kuko ugwaruka rwarabajije rutiye mbega aya manyenyeri tuvuga asigura iki twavuze kumbure ku byo sensimo yavuze amabara asigura ariko tuvuge ku nyenyeri mushinga nahe nicaye nzi inyenyeri z'u Burundi byahereye he zipanze zite zisigura iki
idarapo ry'u Burundi murumva ubu nibyo riri mu kibanza cya Karyenda idarapo ni ryasubiriye Karyenda niyo idarapo ni ryo ryerekana mu makungu hose rihungabanye aho o New York bagira bati ngiri ririya darapo rimeze kurya ni darapo ry'u Burundi iruhande ya yandi ariko tumenye ko idarapo ari ikintu gishasha muri 59 twagiye mu ntwaro no muvyumviro bishashe kagenda niho yari ikiri ariko kagenda ntiyashobora kuja kumanikwa New York cyange Addis Abeba cyange mu nahandi kagenda yasubiriwe ni darapo muri 59 kandi idarapo ntiryari mu mico yacu imbere y'icyo gihe idarapo ni kintu gishashe kigihe gishashe twinjiyemo imbere y'idarapo hari kagenda gusa nta yindi ngoma yariho ugutwaye kagenda yaba gutwaye Burundi ubu ugutwaye idarapo cy'igihugu niwe aba agutwaye Burundi abadagi nibo bambere bazanye idarapo ryabo barishinga mu Burundi ryabaye irya mbere mu kuva Burundi bukibaho kuva imyaka 1000 birenga Burundi nti bwari bwabone n'umunsi n'umwe idarapo rihungabana aho hitwa Burundi ubu abadagi bagihaza idarapo ry'ababirigi kuva mu 1916 gushika 1962 idarapo ry'ububirigi murarizi kuva 1962 haza idarapo ry'Burundi cyari kintu gishasha mu mico no mu migenzo y'igihugu twari bashasha na twebwe maze rero ntafatira umushinganari ntafatira avuga ati harabaye higanwa kugira ngo iryo darapo ribumbwe abahiganywe n'uwo muntu uvuga ndi ku mana wanduhuye
wandoyaha
yego wayebonya kugira amahoro urakoze ndoyaha abo bantu bahiganywe nawe bo bari bande jewe nihagira umuntu agira ati genda kuri bimenyesha makuru bishasha Wikipedia ni muri encyclopedia zose sinkunda bisoma hano eba genda murabe izo byose birandiswe izo byose biratembera muri bintu bishasha bitembera sivyo ukura mu mutwe
ariko hari ikibazo cyo kwiga
59 biranditswe nabikuyaho ndabyiga ndabigosora ndabishyira ndabishira mu nzandiko nanditse muri Renouveau ivyo byose biranditswe ariko nagira nsabe ntafatire kuvyo yabajije gusa uwo muntu kuko uwo muntu ategerezwa kuba atariho muri 59 kuko niba umuntu wo muri 59 yewe ba yarabumvye idarapo ry'Uburundi muri 59 ni ukuvuga ko yari amaze iminsi itari mike ariho ni ukuvuga ko yari amaze iminsi itari mike akora muri uwo mwuga ni ukuvuga ko yari umuntu amaze kumenyekana ngo yakora muri Musée Royal di Burundi ngo yo muze ngo yari mugeheta nta Musée Royal y'i Burundi yari mugeheta muri 59 nta Musée yariho y'i Burundi
ariko tubandanye tuvuge idarapo y'uyu munsi kubera kanya abanywanyi ntituri abahaka ryo idarapo y'uyu munsi murivuze ku iki
idarapo y'uyu munsi ndarivuze ntacyo ndarivuga ko ni idarapo ririho byashinzwe ni itegeko ry'itariki 27 ukwezi kw'icenda 1982 iryo tegeko bwirizwa ririho riri imbere yanje kuri ordinateur ndabona nibyo ndiko ndasoma niho iryo darapo dufise ubu
kubijyanishwaho ego mwarakoze mu bushikiranganyi bije cyo kwivuna abantu
izo nyenyeri zitatu izo nyenyeri zitatu zivuga ibyo nsoma ndabibona imbere yanjye zivuga
uko zipanze
oya ubwami cyo zivuga zivuga ubwoko butatu bw'abarundi abahutu abatutsi n'abatwa urumva nico ngivyo soma imbere yanjye sivyo nkura mu mutwe nivyo cyo iyo darapo rivuga izo nyenyeri zitatu nico zivuga
ibyo biranditse mu nzandiko z'igihugu
itari aho ibyo mvuga biri muri iri tegeko bwirizwa itariki 27 kwezi kw'icyenda 1982 ku ntwaro y'abagaza ntwaro ya Repubulika ya kabiri
abavuga rero yuko ari ubumwe bikorwa n'amajambere sibyo
ereka ereka ibyo icyo ni ikivugo cyo ni ikivugo nk'uko kuri idarapo rya mbere hariho Imana umwami u Burundi ubumwe ibikorwa amajambere nicyo cyo kivugo cya Repubulika kuva itariki 28 ukwezi kwa 11/1966
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose reka dufe iminota 20 sigaye abanywa ni biradishwe cya Amerika nabo nyene baba baze bongera bashikiriza n'ivyumviro duhere kubitwa Thierry yihanganye cyane rwose Thierry uraho neza uduhamagaye uri he
y'udumbura mu Burundi namahoro neza ryane
amahoro mahoro
ndamukiriza batumire
barakunda
amahoro amahoro
Thierry bwake neza mwiriwe
ego mwiriwe neza mutama nagomba ndure bwa mbere mere kuri mwebwe
oya ntunye tumutama kitumushinga ntahe niho byo nezera naratyo
ego kumure ndabitu mushinga ntahe murakoze cyane ariko Jena hivyo chakawazo ugambere hika manzei shimire izuigi Amerika shimire kandi naamwe mwashowe kudusi guri ya hivyo inu hatu kwa rukatuwa tifu za kubimei kugira ngudushowe kutahura bjiyeshi kubjere kegegu chashu kucho binadufa she kugiku unda kurushiriza uko kwebje tubo inyoma ni tidara pokeyeshi umuna avuna yuku menga ni gitambara kimanisi gusa kusakoko tuzuko ki ranguvu ronde aliko mubamwe bamwe barashika imbere bakiyumvira bakaraba ajyama barariko itasigura kandi ivyo mwadusiguriye ko asigura nibyo koko tuzi ariko ivyo twahituzi kenshi bigarukira ngaho reka rero ndabakiyimire cyane ariko mu byo mwatubwiye dewe nibadije tubaze tumwe mumbye yuko rino bendera rihari no munsi cyane ryiyumviriwe muri ijya myaka ya 59 hanyuma tukabona ko amatora yabaye imbere ya sinibaza ko ibendera ryagiye cyangwa ibyo bajyarabungwe cyangwa ibyo bagiyumviriwe amatora ataraba ibyo bagiyumviriwe amatora ataraba cyagiyumviriwe yaramaze kuba kugira ngo bashobore kwemeza ko Burundi bwikubye hanyuma harakabazo niyumviriye muri ko muravuga yuko bagiye guhiganwa hanyuma hakavamo umuntu yitwa Sensimo akaba ariwe acatorwa ko icyimviro cy'abashatsinze ibindi nagomba mbaze bino bintu bavuze ngo kubaho mu mwizero hanyuma akajyamo na kino kintu cy'uko hari amahoro ayo menga n'ikindi mwavuze cy'urukundo bino bintu bo baba bishimye kubera ko kumbure ari byo byari bibuze icyo gihe nimba ari byo byari bibuze uyu munsi mwebwe mwiweje muri rusange ubona ibyo bintu menga byo byarashyitswe ko cyangwa ibyo bintu birahari uyu munsi hanyuma akabazo mbaza mwese hamwe numvirije mwese byo mwagiye mugaruka ko mwatubwiye yuko mwifuza kugwaruka gomenya ni nacyo gituma ngira mwa ikintu kiganiro cyatunganijwe mu mwese ugira ugwaruka rushobore kumenya ibiranga rino darapo nagomba ndababaze muraze iyo ntumbero iryo darapo ryari rifise mubona uno munsi ugwaruka kugira ngo uno munsi turabibona yuko gukunda igihugu si cyane cyane ko cyitazi cyane mubona kubugwaruka rutitaye igihugu cyangwa iby'igihugu byaba biva kumbure kukutamenyeshwa ibyerekeye igihugu hanyuma ngomba nkereze kuri uno muntu muri kumwe mushinga nayo nicaye nzi hari undi muntu batubwiye yabyitayeho nawe kumbure niwe ukizina ariko yatubwiye ngo urashobora gukora igikorwa cya nyuma akaba umuntu akaciyitirira atubwiye gutyo bamenga yagombye kutwemeza yuko kiga irino darapo naho rihari hari undi muntu yari yarikoze ati amakabunda agiyitirira nagomba tomora twumvise ko aricyo yashatse kuvuga ariko nimba aricyo yashatse kuvuga hari ibyemezo afise
Nuko murakoze
oya. Murakoze cyane Thierry. Duhere ku mushinga ntahe nicenze ko bibazo bamubaje ni bitari bike. Mushinga ntahe tugakwijamo.
Murakoze. Thierry yabajije ati mbega iri darapo byiyumviriwe amatora yarabaye cyangwa ataraba. Oya byiyumviriwe imbere. Muri 59 hari hasigaye imyaka 59 60 urazi ko amatora y'ukuri ya mbere na mbere yabaye mu kwezi kwa 11 itariki 15 60 gushika itariki 8 ukwezi kwa 12 ku mwaka nyine wa 60 ayo namatora mu makomine amatora y'abashinga amateka yuguruye igihe cy'ukwikukira yabaye tariki 18 ukwezi kw'icyenda 61 ayo matora niyo yabaye yukugurura igihe cy'ukwikukira urumva rero icyo cyumviro cyabaye imbere y'amatora rwose
ati byo batoye umuzungu yatoye amahoro urukundo n'umwizero byari bidahari muri icyo gihe
ati mbega byariho cyane byari byo gusubiramo ivyo byumviro bitatu nivyo mu byukuri biranga umuntu wese yitirira igihugu kugikunda bikenewe ukagipfira kurya rwa gasore yagiye bije n'ibintu bikomeye cyane akarorero ni karya ku Burundi yakunze Burundi bwiwe hanyuma akabwigura urukundo ruruta byose kwizera umuntu wese afise igihugu cyiwe ategerezwa kwizera ko azogiteza imbere kizomuteza imbere nawe ariko abanje kugiteza imbere aratanga akaronga agatanga nico twifuza
ngirageze gucagagura kubera umwanya
icyane hanyuma izera waryumvise namahoro wavuze uti mbega ibyo bitatu ubu biriho yemwe sinoje mu mitima y'abantu ngo nsesangure umwe wese ni nafukamira imvi kira mahoro kuri ibyo bibazo bitatu
murakoze namwe mushinga naye ntafatiro yashimitse cyane cyane kubijyanye nuko nico wari washikirije ati muvuge mushimitse niba icyo mwashatse kuvuga ari uko iri bendera hari uwigiyitiriye nkuko mwatanze akarorero yuko hari abantu biyitira ibintu bitari ibyo wawe
mu majambo make ngiranda mumenye mushimire bwa mbere na mbere ko yambaje ikibazo ndagomba ndakubwire ko ibendera ry'u Burundi gushika mumenye ibindi yabumbwe na Ndikumana Ndikumana Zakaria wa Nziyaha kuko iryo bendera jewe dushobora kuvugana neza hanyuma kumbure generali bubonye mu 87 karakantu gatoyi kameze nka kujya kw'ibishusho byanuze by'inzira y'umusaraba kuba gatolika aho nagomba nkumenyeshe kandi ko ibyo ko iryo darapo ariwe ashobora kuba yaribumbye ndabyumva kuko abandi bantu bashaka guca bafatira ko bakabona ko ari ikintu gikomeye bakagiyitirira ahubwo jewe hari ikindi kintu nari yuko duhava tuvuga umuntu yitwa Pamphile ko nawe avuga ko ariwe yari capfuye Pamphile Pamphile nyambari gasuku nyambari rusuku nawe uwo muntu nawe aravuga ko ariwe yari capfuye urumva rubure turonse ababi umubirigi n'umurundi bari capfuye kuri jewe hakaca haba uwari bubumbye je nkagira ngo wewe rero jewe ndashobora kwemeza ko ari abagiyitiriye kumbure bagaza gucapa ibyo Ndikumana Wandoyaha yakoze igituma ibi byemeza ngibi Ndikumana Wandoyaha yagize armoire nationale Ndikumana Wandoyaha yacafite igikivugo cy'u Burundi kujya kimeze niwe yakibumbye rero ko ari we yakibumbye rero yarasanzwe afise ubumenyi bwo kubikora hanyuma harakantu gusa nagomba guca mpereza ko nuko iyo mvuze nti mise royale ni ukuvuga ko umwami asabye ibintu aha abantu ibyo bamubumbira yabibumbisha mu giheta abimubije mu gihe cyariyero ndi kumana abantu yaragumana yaragumana no buga yaragumana ibindi azo zarabirako nibyo rero intwaro ya Michel Micombero yamenaguje mu gihe ta ubuntu zopfuroze ibyo byo bintu yari yarakoze byerekana ko yoba ari ramize ubu byaraheze byose ntabikiriho ndabakengurutse
murakoze cyane reka twakire ku murongo
ndunge gato
ego amasegonda make
of course jewe uvuze uti niwe yagize icyumviro hanyuma rero kumbure gikoporwa n'abandi
oya ndumva yavuze yuko icyo cyumviro gishobora kwa kumbure cyaravuye muri iyo nama y'igihugu ariko ko uko gisa uko ibendera risa ariwe yari bumbye niko niba navyumvise neza ariko icyumviro yego biri byavuye cyavuye muri leta kija
jewe ndiyumvira ko Patrice ntafatiro ata kintu cyanditse cyoba cyanditse ahantu cyerekana ko uyo avuga ndi kumana yoba ubwa mbere na mbere yariho muri 59 kandi yariho gusa niba ariwe yabigize yari umuntu amaze kumenya ubwenge amaze gukura atakiri umwana atari mu
muhinga gose baje mu ntara y'igihe kandi kumana abantu yaharatse
wa mubaza yarafise nk'imyaka ingahe kuri wewe wamubajije ryari
je ndi kumana abantu yaha
wamubajije ryari
aho novuga nti
arafise umuryango
umuntu ashaka 35
hariho umuryango mushinga nayo ntafate hariho umuryango umuntu ashaka kugenda akabaza ati ibyo ni umuryango wa ndi kumana wa Zakaria wa Doya
nagende mu kibogoye cya giheta azo mu kibogoye cyo mu mutumba kibogoye muri commune giheta mu ntaya gitega ubwo ndo yaharazwi arahiyo nabo yasize
urumva ni ibintu umuntu ashaka kugenda akabaza akabona urumva ikibazo cy'uko ayabaye
ndakubaza mu gihe wamubaza yarafise imyaka ingahe we kubgwawo
kubgiwanje imyaka 35 umuntu akuze gute yarakuye
wamubajije ryari
jewe twabonanye mu 2024 mfite imyaka 7 ariko uwo twabivugana neza
wabonanye ryari
nkubwiye ko de namubonye 2024 hanyuma
wari ufite imyaka ingahe wewe
imyaka
7
Jenani ndahabona Jenani ndi mukuru wabavuze b'ingoma jewe mvuga ngo bavuze nyaka ingahe nari mbere
gute wari umaze kuvuza ingoma
yeye Jenani mukamujyango bavuze b'ingoma babatinda
imyaka 7
aho yeye none abana baje ino muri Canada ntibavuze bafite 2-3
none wari umaze kumenya uwo wobaza n'utobaza
ndi kumana wa ndoya hano mubonye
2024 kuvuza ingoma nk'abo bana bawe
ariko nibaza ko nibaza yuko
umenya uti njewe ngiye kubaza naka
ariko ikibazo ntabaciriyemo bashinga ntabaciriyemo ikibazo cari uko kumenya niba ndi kumana Zakaria wa ndoya yabayeho yari umuntu azwi nibaza yuko umuntu ashaka kugenda akarondera akamumenya hari yavuze umutumba n'ibindi byose twavuze
ko bigerezwa kuba tigeze ata ntibishoboka ibyo bintavuze
aya ugaruka kumbure
oya Patrice oya
nta kibazo nibaza yuko ntimubyumvikana ko
nta muntu yarakuze muri 59 yaramaze ko bamwikora ko akamenyekana mu misiyoni kwa Bokaciyo hanyuma akabumba ikibumbe cya mbere cy'idarapo uwo muntu yategereza kuba akuze kandi mu gihe wamubona ategereza kuba atari we yabigize n'uwundi
nibaza ko mu gihugu cy'u Burundi si kinini inya urwaruka ruzogende rwibarize rugira amatohoza ruje igiheta ruje mu gitega rubaze ariko nibaza ko hano tutobimenya neza na neza ariko birakeneye ubushakashatsi bundi reka duhe akaryo hasigaye minota mike cyane muradutunga ibindi bibazo nitwashoboye kubironkira kanya ariko reka duhe akaryo Barthelemy nawe nyene ashikirize ikibazo n'icyumviro
ndabumva
masegonda make Barthelemy
ndamubwiriza umutumire umutama
dufite babiri dufite umushinga nahe nafatira umushinga nahe nzicaye nzi
kibazo nari mfite yewe ihura narigeze kubona idarapo ryahungabana ryari rishushanyijemo ishaka nagoma mbaze umutumire ndega ko numva idrapo rya mbere bari haririye ko bagahigana mu amahaganwa yo kuribumba kugira ngo bagerekane ndege iryo drapo ryaba ryakangahe mu byahungabana hejuru turetse icyo gishushanyo babumbye ko muri icyo gihe nigera kumva bavuga mu kuririmba Burundi bwacu bavuga ngo tugire umwami n'abagabo mu kurangiza none iryo drapo mumbarize ryoba ryari ryakangahe mu yahungabanye hejuru ko hakurikiye kwiririmo inyenyeri zitatu ryari ryakangahe ryari ryatukijwe nanjye ari ikibazo cyanjye murakoze
mushinga nahe nafatiro iryo wenda ntitwarivuze ko cyane mu kiganiro giheruka hari icyo murizi ko iryo yari rifite ishaka hagati
murakoze mwihigano ryo 59 ndi kumana wando yaha abumbye idarapo sijyo idarapo ndikumana ndiye hayabumbye sijyo ryamanitswe mu 32 mu 32 hamanitswe idarapo rijya tubona dufise hajya hagati hari nishaka bafashe ishaka ndikumana wandi yaha yari yabumbye yerekana imisozi ko baramubajije ingene iryo darapo ryo hava rimanikwa iyo ntibicurikwe hanyuma izo nyenyeri zitatu yari yashize hagati na hagati imwe hasi zibiri hejuru barazikuraho baca bashiraho ishaka iryo ni iryo darapo ryamanitswe itariki imwe y'ukwindwi mu 32
kwari ukugira ngo
iryo darapo ryagumye uko mu bushakashatsi mfise ryagumye uko gushika aho leta oya gushikaho ego leta ya cami ikomborwa na micombero hanyuma hakacaba rero micombero novuga nti intwaro kwa micombero ikabaza idarapo bashobora kuzomanika baca rero bagaruka kuri rya rindi ryo kwandika umwana wa ndoyaha rijya nyine tubona inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru biza guhinduka mu 38 sindamenya itariki neza mugabo uko biri kose itariki 28 z'ukwi 13/38 twari tugifise inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru ndafise ni foto mugabo bihava birahinduka rero bihava birahinduka micombero intwaro yo kwa micombero ishya imwe hejuru zibiri hasi murakoze
masegonda make namwe mushinga nahe nicaye nzi ikiganiro kigira kirangire mu maso ikiganiro kirarangira mu minota itatu
ndagusavye nta nyenyeri zari mu idarapo rya mbere ryaduze itariki ya mbere ukwezi kuri 62 umunsi twikukira
niko yavuze
mu idarapo rya twadugije itariki ya mbere ukwezi kwa 62 mu ijoro saa sita y'ijoro ryarimwo ajya amabara atatu hagati hakaba ingoma n'ishaka hanyuma repubulika ije bakuramo ingoma hasigara ishaka hanyuma rero bakuramo muri 82 muri rya tegeko muri rya teka nshingiro bambe muri rya tegeko nshingiro bakuramo ishaka bashiramo inyenyeri zitatu inyenyeri ni za repubulika ingoma n'ishaka n'iry'umwami niryo ryaduze itariki ya mbere 62 inyenyeri nzi zarimwo
ntiyavuze ko zarimwo ntiyavuze yuko zari zirimo yavuze yuko hari mu ishaka igihe ryaduga
harimo ingoma n'ishaka ishaka iwundo by'amasaka ibyo bindi bibiri
murakoze cyane
umuzinga harimo ingoma n'ishaka ibundo rishinze
yego murakoze cyane rwose ikiganiro tuzakeneye kumbure turakeneye ikindi kiganiro kigira gatatu naho nyine tuzohe ugaruka uyundi mwanya bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro murakoze cyane rwose bashinga nahe mwe mwitavye kino kiganiro twumvise yuko hariho muri iki gihe abantu batatu bashobora kuba bitirirwa kuba bara baye abambere gushinga iki iyo darapo dufise hariho uwonye Saint Simon hari uwonye Ndikumana Zakaria wa ndoyaha n'uwo wundi muntu kuri internet abantu bagiyeho babona ifoto yiwe ndibagize na mushinga nawe ntafatire yarishikirije bavuga ko bempi bose boba aribo ba cyafye cyane babumbye ibendera ariko tuzobandanya tugira andi mashaka andi mashaka ubundi bushakashatsi dutumire nabandi benshi kumbure bafite cyo babivuga ko turabashimiye cyane gose twari turi kumwe na mushinga nahe zeno ni cyayenzi yahoze ari umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri kaise cy'igihugu twatumye kandi na Patrice Ntafatiro murundi yagize ubushakashatsi ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ndabashimiye mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington.
VOA Afrique, les infos.